Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22. Kuba dukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriho neza nshuti mwese, muduteze amatwi. Ni Edi Rwema ubasuza, mbaye ikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Eric Biribuze, inzobere y'umunyamerika ukomoka mu Burundi uba mu mujyi wa New York, yatowe nk'umuhanga w'umwirabura wa mbere w'umwaka w'2024. Yahembewe uruhare rwe mu guteza imbere ubuhanga bw'ibihe tugezemo.
Ibi biranshimishije cyane rwose, kubera yuko kajyanye n'ibikorwa nakoze kugira mfashe kugwaruka rugire ushobora na kunyine kwiteza imbere kumera nk'ibyo gashoboye gushaka.
Uwo ni Eric Biribuze, inzobere y'umunyamerika ukomoka mu gihugu cy'u Burundi. Mu byumweru bibiri bishize, umutwe w'abarwanyi wa M23 umaze kwica abasirikare b'Abarundi barenga 10. Abadepite muri Kenya batoye kandi bashyigikira ubusabe bwo korohereza muri Haiti abofisiye mu gipolisi barenga 1,000. Umuryango w'abibumbye ukomeje gushakisha uburyo bwo guhungisha abari mu bitaro Al-Shifa mu ntara ya Gaza, ariko amahitamo ni make biturutse ku mutekano muke n'ibura ry'ibikoresho. Ayo makuru nandi twabateguriye ni mukanya, nimugire aho mucyo. Amakuru yacu reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuryango w'abibumbye urimo gushakisha uburyo bwo guhungisha abari mu bitaro Al-Shifa mu ntara ya Gaza, ariko nta mahitamo ahagije ahari bitewe n'umutekano muke n'ibura ry'ibikoresho. Inkuru twateguriwe na Eugenia Mukankosi.
Inzitizi ya mbere ni uko umuryango w'ubutabazi kwahuje muri Palestina udafite lisansi ihagije yo gukoresha mu modoka zitwara abarwayi imbere muri Gaza kugira ngo zibahungishe. Umuyobozi w'ibikorwa by'ubutabazi byihutirwa bya ONU mu karere, Brennan, yabwiye ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Misiri yari yemeye ko imodoka zitwara abarwayi zambuka muri Gaza gufasha gutwara abantu igihe cyose zaba zemerewe umutekano wazo n'uw'abagenzi. Brennan yabivugiye mu kiganiro yatanze ari Cairo. OMS yumvakira abarwayi bagera muri 600 barimo 27 bamerewe nabi cyane mu bitaro bya Shifa, aho ingabo za Israel zinjiye muri iki cyumweru nk'uko Brennan yabivuze. Yasobanuye ko barimo gushakisha uburyo bahungisha abantu, ariko ko hari impungenge nyinshi ku bijyanye n'umutekano n'inzitizi mu birebana n'ibikoresho. Akomeza avuga ko amahitamo ari make, uretse ko bafite ikizere ko baza kubona amakuru meza nko mu masaha 24 ari imbere. Uyu muyobozi yanavuze ko hazabanza guhungishwa abarembye cyane n'impinja 36 zidafite udutanda kwagenewe abana bavutse mbere y'igihe, kubera ko generateri zabuze lisansi yo kuzicanisha ngo zitange umuriro w'amashanyarazi. Rich Brennan yanavuze ko ingamba zo guhungisha abantu zanazambijwe n'uko itumanaho n'ibitaro igihe kinini ry'abaga ryahagaze.
Igipolisi muri Israheli kuri uyu wa kane cyemeje ko abantu 3 bitwaje ibirwanisho bishwe mu gitero cyabereye mu mujyi wa Yerusalemu. Fidenio Ngabo adufitiye inkuru irambuye.
Abo bantu 3 bakoze igitero kuri uyu wa kane kuri bariyeri iri hafi y'igisagara cya Yerusalemu, bakomeretsa abasirikare 6 bajejwe gucungera umutekano. Igipolisi cya Israel cyatangaje ko cisha abo bantu bose uko ari 3. Umukuru w'igipolisi cy'igihugu Kobi Shabtai yabwiye abamenyeshamakuru ko bakoze icyo gitero bari bitwaje inkota, inkoho ntoya, amashoka n'insoro. 4 mu bajejwe gucungera umutekano bakomerekejwe n'insoro, harimo umwe yakomeretse rikomeye cyane. Magen David Adom ajejwe ibikorwa by'ubuvuzi bwihutirwa mu gisagara cya Yerusalemu niwe yatangaje iyo nkuru. Igitero cyo kuri uyu wa kane mu gisagara cya Yerusalemu cyabereye kuri bariyeri iri ku ibarabara ihuza intara ya Cisjordania n'icyo gisagara. Icyo gitero kibaye umunsi ugira wa 41 kuva ingwano hagati ya Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas bakorera mu ntara ya Gaza itanguye. Icuka kibi n'ubwicanyi byariyongeye rikomeye mu ntara ya Cisjordania kuva ingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas itanguye.
tuve mu burasirazuba bwo hagati tuzano muri leta zunze ubumwe za Amerika o president Joe Biden ejo yabonanye na mugenzi w'u Burusiya Xi Jinping hanze y'umujyi wa San Francisco muri leta ya California ahakomeje kubera inama ihuje akarere ka Asia na Pasifika. Fidel Niyongabo arakomeza.
President Biden yatangaje ko we na President Xi Jinping wumvikanye ku mugambi wo gusubira guhanahana makuru mu bijyanye n'ibya gisirikare gukorera hamwe kugira bihweze ibibazo bishobora gutegwa n'ubwenge budasanzwe butangwa n'ivyumanya bwongo hamwe no gufata ingingo ziboneka mu rugamba rwo kugwanya ibiyayura mutwe byo mu bwoko bwa fentanyl. Inama hagati yabo bategetse ko ari babiri ibaye inyuma y'amezi 12 y'ibiganiro bitari byoroshye hagati y'Ubushinwa na Amerika. Mu nama yo ku munsi wa gatatu abo bategetse bombi baraganiye ku bibazo bikomeye bitari bike harimwo ikibazo cya Taiwan, umugambi wo gusubira guhanahana makuru mu bya gisirikare n'ibijyanye n'ubutunzi ibikoreshwa mu guhingura ikiyayura mutwe cyo mu bwoko bwa fentanyl bituruka mu Bushinwa n'ibibazo byerekeye agateka ka muntu muri ico gihugu. President Biden yatangaje ko yashikirije atarya umunwa ivyo bibazo bitoroshe na gato. President Xi Jinping nawe yatangaje ko ivyo bihugu bihuriye kuri vyinshi. President Xi Jinping agira ati:
Ubushinwa na Amerika ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi ntibikwiriye kwinubana. Uruhande rumwe ntirukwiriye kugerageza guhindura urundi. Intambara hamwe no guhangana byagira ingaruka zitagira uko zivugwa ku mpande zombi.
President Biden yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru inyuma yuko abonanye na President Xi Jinping. President Biden agira ati:
I welcome the positive steps we've taken.
Nakiriye neza intambwe twagezeho uyu munsi. Birakenewe cyane ko amahanga abona ko turi gushyira mu bikorwa imigambi iranga igihugu cyacu ijyanye no kuganira. Turi kuganira n'abo turushanwa kuvugisha ukuri mu rwego rwo gutsimbataza amahoro n'umutekano, umutekano mu mahanga yo ku nyungu y'abaturage ba Amerika.
Benshi mu bakurikiranye inama hagati ya President Joe Biden na President Xi Jinping batangaje ko atavyinshi bari biteze biyivamwo, yamara barashimishijwe n'uko abo bategetsi bombi bariko baravugana.
Arakoze Fidel Niyongabo, mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Abadepite muri Kenya uyu munsi bemeje ubusabe bwo kohereza muri Haiti abapolisi amagana mu butumwa bwemeje n'umuryango w'abibumbye hagamijwe gufasha igihugu cyo mu birwa bya Caraïbes gukemura ikibazo cy'uduco duteza urugomo. Inkuru irambuye tuyibaze Eugenia Mukankosi.
Mu kwezi kwa karindwi Kenya yarahiriye kohereza abofisiye mu gipolisi igihumbi muri Haiti gufasha kurwanya uduco twamaganirwaho urugomo ruhora mu gihugu. Cyakora mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi ryagiye mu rukiko rurabihagarika. Urukiko rwavugaga ko uwo mugambi ubuze mu ruhare rwa rubanda kandi unyuranije n'amategeko kubera ko igisirikare ari cyo gusa gishobora koherezwa hanze y'igihugu. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko Gladys Boss yahamagariye itora kandi abadepite bemeje kohereza abo bapolisi bashingiye kuri raporo yavuze ko kubohereza bihuje n'ibyo itegeko nshinga ritegeka. Iri tegeko risaba gushingira ku bitekerezo by'abaturage kandi byakusanijwe hagati y'itariki ya 2 n'iya 9 zo ku kwezi kwa 11. Gabriel Tongoyo, umuyobozi wa komite ishinzwe umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Kenya, yavuze ko abapolisi bazoherezwa ku gihe cy'umwaka umwe kandi ko amafaranga bizatwara ari ONU izayatanga. ONU igereranya ko abantu 200,000 bakuwe mu byabo n'urugomo rugenda rufata intera muri Haiti, aho amabandi yagiye yica abantu ashimuta afata ku ngufu anatwika ingo z'abaturage.
Barakoze bagenzi bacu Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo batugejejeho ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mukomeje gukurikira Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri Facebook, X, YouTube na Instagram. Mudusange kuri VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mu byumweru bibiri bishize umutwe w'abarwanyi wa M23 umaze kwica abasirikare b'Abarundi barenga 10, hari abandi wagize imbohe. Igisirikare cy'u Burundi ntikemera ko hari abasirikare cyabuze, ariko kivuga ko umutwe wa M23 washotoye ingabo z'u Burundi izibuza kugira aho zifite ibirindiro mu duce twa Mweso na Rucuru. Inkuru y'umunyamakuru Eloge Wirikaneza.
Wafubwiye kuri wa kane n'umusirikare w'ipete rya major Ernest Gashirahamwe yavuka mu ntara ya Muyinga mu buraruko bushubuseruko bw'u Burundi. Amasoko yacu atumenyesha ko yaguye ku rugamba ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa 11 mu ntambara zihuza mu rwiyo barwanyi wa M23 ku ruhande rumwe n'abasirikare ba Kongo n'indi mirwi bafasha. Leta ya Kongo yitabaje yomerwi kugira ituze abo barwanyi ba M23 basubiye gufata umuheto mu mpera za 2021 babiza abategetsi ba Kongo ko banse kubahiza amasezerano yo gushira mu gisirikare abarwanyi b'uwo muhari nkuko bari baravyumvikanye. Amakuru y'ijwi rya Amerika rihabwa na bamwe mu miryango yabuze aho mashirahamwe yigenga hamwe n'abagiye kwakira ibiziga yemeza ko n'imiburiburi bamaze kubona ibiziga bigera hafi kuri 20. Kiretse iyo ntwazangabo ya majoro yafubwiye kuri uyu wa kane mu itongo ry'abapfuye ryo ku mpanda mu burengero bw'u Burundi, abandi bose n'abasirikare bato bato hamwe n'igisongerezi kimwe. Major Wilingoma mvugizi wa gisirikare w'umuhari M23 yabwiye ijwi rya Amerika ku muhingamo wo kuri uyu wa kane ko amaze gufa abasirikare benshi ku rugamba harimo Abarundi. Yamara yanse kuvuga ibitigiri z'abapfuye n'abafashwe ashimangira ko ari ibanga rya gisirikare, ariko yemeza ko mu bishwe harimo Majoro Gashirahamwe yafubwiye kuri uyu wa kane.
Mimi nasema tunashika nyingi sana matiko yako nyingi, lakini sasa wakati tunavyo
jewe nababwira ko tuguma dufata benshi cyane benshi pe, ariko ubu nta bitigire no vuga kuko ugwego rwacu rujeje iperereza ndurasuzuma ngo rutubwire imyirondoro yabo n'ibihugu bava mu kanuni. Harabapfuye batari bake, bamwe baguye icicanga, abandi mu yindi mihingo ni benshi bapfuye. Harimo n'umukuru w'abatayo yabo w'umumajoro yaguye muri izo ngwano. Umumajoro umwe siyo ntwazangabo yonyene yapfuye, mugabo mwumve ko na shefu w'abatayo yabo yapfuye.
Gusa ijwi rya Amerika ntiryabashije kubona ayandi masoko adafite ahengamiye yo kwemeza ku buryo budakuka ivyo Majoro Wilingoma yadutangarije. Igihe iyo ntwazangabo yasezeranwe icubahiro ca gisirikare kuri uyu wa kane, umushikiranganji w'ingabo mu Burundi niho yarari. Umusivile Alain Tribert Mutabazi nta jambo yafashe. Uwavuze ku izina rya FDN be gisirikare c'u Burundi n'umusirikare afise ipete rya koronel, ijwi rya Amerika ryamenye ko yitwa Miburo. Koloneli Miburo yavuze ubuzima bwaranze nyakwigendera, yongera ko ko yaguye mu butumwa bw'akazi, mugabo ntiyasigura aho leta y'u Burundi yari yamutumye.
Yaranguye amabanga yiwe mu makambi atandukanye kandi akayarangura na ubwira n'ubukerebutsi n'ishyaka ridasanzwe. Majoro Gashirahamwe Ernest yitabye Imana ku igenekezo rya gatanu mu nyonyo 2023 ariko mirimo y'akazi ya misi yose.
Ku itariki ya 9 ku kwezi, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Floribert Biyereke yagirije umuhari wa M23 gusotora abasirikare b'Abarundi bari mu ntara ya Kivu y'Uburaruko. Mu itangazo yasohoye yatanze uturorero
igenekerezo rya 21 gitugutu, imodoka z'abasirikare b'u Burundi zari zitwaye ibifungurwa ku birindiro by'ahitwa Kicanga na mweso zarankiwe kurengana n'umugwa wa M23. Ivyo nyene byarasubiriye kuba kwigenekerezo rya 33 gitugutu.
Muri iryo tangazo yasomeye abamenyesha makuru mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura kankaka bamubaza ibibazo, Colonel Biyereke yagabishije ko ingabo z'u Burundi zitazoguma zireza amaboko.
Abasirikare b'u Burundi bategerezwa gufata ingingo zibereye.
Muri iki gihe kandi abasoda b'Abarundi barakomeza kujabuka uruzi rusizi berekeza ku butaka bwa Kongo, nk'uko abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke ihana ububire na Kivu y'Umanuko bavyemeza. Twashimye kubahindura amajwi kubera imbo z'umutekano. Amakuru y'ijwi rya Amerika ryaronse n'uko ibiziga by'abasirikare bivanwa muri Kongo bitabikwa mu bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura, ahubwo bishingurwa mu buruhukiro bundi buri hafi y'ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Amakuru kandi yataremezwa n'igisirikare cy'u Burundi avuga ko abazanwa bamaze kumera nabi baca bafubwa ubutarariye imiryango itababonye. Burundi ufise imirwi y'abasirikare ibiri izwi irwanira ku butaka bwa Kongo. Umuce wa mbere uri mu ngabo z'akarere za Yase, mu gihe wa kabiri uri ku butaka bwa Kongo hisunzwe amasezerano yasinywe hagati y'u Burundi na Kongo mu kurwaniriza umwansi hamwe. Uwo wa nyuma ahanini ukorera mu ntara ya Kivu y'Umanuko, naho imirwi ibiri y'abarwanyi b'Abarundi ariyo Retabara na FNL rongowe na General Aloyse Nzabampema. Kuva mu kwa munani 2022 abasoda b'Abarundi bagiye muri iyo ntara ihana urugabano n'u Burundi, iyo mihari ibiri yarigijwe inyuma cyane mbere y'isanita kivugwa ivyagoranye gushikwa ko muri Kivu y'Uburaruko. U Burundi busanganywe ingabo mu butumwa bw'ugarukana amahoro mu bihugu vya Somalia. Abasirikare b'Abarundi bari mu bambere bafashe mu rwa mukuru Mogadisho bakura mu vyara vya Al-Shabab hamwe na Centrafrica, naho nyene zikaba ari utumwa ko nk'uko raporo za ONU zivyerekana. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika uru wa mbere.
tuve mu Burundi tunyarukire muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe asigaye iminsi itatu kugira ngo ibikorwa byo kwiyamamaza kuba kandida depite ndetse n'abakandida perezida mu matora ateganijwe mu kwezi kwa 12 ubutumwa buhembera inzangano amacakubiri ndetse n'ivangura rishingiye ku moko bukomeje gukwirakwizwa muri Uvira aho ni mu ntara ya Kivu yepfo inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo
Mbere yuko bikogwa byo kwiyamamaza bitangira tariki ya 19 z'ukwezi kwa 11 mwaka wa 2023 haragera ku mujyi wa Uvira ukabona ku byapa ku mamodokari ndetse no ku bipangu by'amazu amafoto y'abakandida ku mwanya w'udepute mu rwego rw'igihugu n'intara ahandi naho harausanga bateranyije abantu mu nama bamwe batanga impano z'intebe mu nsengero abandi nabo batanga ibitenge mu gihe abandi nabo batanga amafaranga mu bantu gusa bamwe mu bayoboke b'abakandida ndetse n'abakandida depite harabasebye abandi abandi nabo bagakoresha amagambo y'ivangura rishingiye ku moko bagaragaza ko ari bo bene igihugu
arakorwa ibiyo ugasanga abantu bateranye ari benshi ugasanga niho babaheze inyanya bakavuga bagasebanya cyangwa se mu zindi manza izazo zose amakwe antose ari amaseremoni barahurira bakavuga ngo umukandida runaka ni umunyarwanda umukandida runaka no murundi niyo yavuye amazi ntarakamuka ku birenge yaje yambutse ejo ngundi avuye Burundi no murundi ugasanga abandi barabita ko ari abantu bavuye mu zindi ntara badafite uburenganzira bwo kwitoreza hano Uvira babifashe nka strategy ikugira ngo batsinde amatora kubera ko harabo bagiye babona bakoresheje imvugo ziza bagiye bazikoresha hanyuma bagatsinda
Zimbizimbi Jean Pierre Numukandida depite mu ishaka rya MLC asanga ubutumwa bwo gusebanya bukomeje gufata intera ikomeye mbere y'amatora butegwa n'abantu bashaka kwikundishwa ku baturage.
Ceux qui ne savent pas le rôle d'un député, ceux qui n'ont pas de affaires, ceux qui n'ont pas de planification, n'ont pas de
abatazi umumaro w'umudepite, abadafite ibyo bateguye, abadafitiye abaturage icyerekezo niwe wakoresha amagambo yo gusebanya. Gasole Felix nawe n'umukandida depite muri teritwari ya Uvira ku rwego rw'intara mu ishaka rya FRF asanga komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora yari kuriye gufata iya mbere mu rwanda abantu basebye abandi muri ibi bihe
turasaba amagambo iri bya muri ya mbere turabisaba abategetsi cya kabiri turabasaba abaturage ku butegetsi turasaba yuko bareba abakandida bahe bakoresha amajambo ahindura amacakubiri n'urwango zara ngombwa mu bantu bagafungwa kuko ni umurage muhe bazana mu bakongomani mu baturage ibya kabiri turasaba abaturage kuba maso kureba aho batora bazabagira akamaro abantu batari mu ntambara batari mu macyakubiri bashaka guhuza abakongomani bakubatanya
umuyobozi w'umujyi wa Uvira urimo abaturage barenga 400 kiza muhato ashimangira ko umwuka wo kwita bamwe mu bakandida barundi abandi abanyarwanda bikogwa mu kwangisha abo bantu abaturage babereka yuko atari abakongomani kandi ari gusa uyu muyobozi asaba abakandida depite kugaragariza abaturage imishinga babafitiye badakoresheje amacakubiri cyangwa se babesha abaturage ko bazabubakira imihanda n'ibiraro mu bindi bihugu tubona aho twabaye mu myaka igera kuri 20 umuntu ari wo wigurisha kuvana
kulingana na kazi ambayo anataka kwenda kuwafanyia bila kutacha banyande bila kudharau bila kuleta mambo ya ukabila ndani ya taifa letu
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa komisiyo y'igihugu ishinzwe amatora muri aka karere ntibyadukundira gusa amashyirahamwe arimo societe civile imishinga irimo za benevolencia ugwego w'igihugu rushinzwe amaradio na za televiziyo bikomeje gukangurira abaturage n'abakandida depite kwirinda imvugo z'amacakubiri ndetse n'ivangura rishingiye ku moko muri Uvira abakandida depite ku rwego rw'igihugu mu matora ateganyijwe tariki ya 20 z'ukwezi kwa 12 mwaka wa 2023 ni 224 yanya baharanira ari Vedaste Ngabo ijwi rya Amerika Uvira
Ijahiri yari kumata. Nti winyegera ariko. Abanyabugondera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duri muko.
Eh, yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nka sabo.
Ari kabira simuhumuruka mana.
Sofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi, uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Emye kwetu ni bugo.
Ndiyo bugo.
Ngwiki. Nukumva ko buri wese muri twebwe yaje yibeshya ku wundi. Yapa. Sofe. Fikade.
kombo taksi yaje.
Taksi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taksi muyitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolencia Rural.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi ry'America. Eric Biribuze inzobere y'umunyamerika ukomoka mu gihugu cy'u Burundi ubu akaba atuye mu mujyi wa New York akora mwishyira hamwe rikoresha ubuhanga bugezweho bwitwa Corning Aluminium Glass Solutions. Muri uku kwezi kwa 11 yahawe igihembo cyitiriwe Best STEM Award nk'umuhanga w'umwirabura wa mbere w'umwaka w'2024. Yahembewe uruhare rwe mu guteza imbere ubuhanga bw'ibihe tugezemo mu rubyiruko muri Amerika no ku mugabane wa Afrika. Ni igihembo yahawe n'ikigo cy'itangazamakuru n'itumanaho Career Communications Group cyo mu mujyi wa Baltimore muri leta ya Maryland. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Fidel Niyongabo, Eric Biribuze yavuze igihe yamenye ko yagenewe icyo gihembo n'icyo kivuze kuri we.
Jewe nambariye kwa nasa ugashimwe nuko kwezi kwa munyonyo hanyuma ibi biranshimishije cyane ko muribuka yuko haizi ya kitanga tuna naronsa kandi gashimwe kameze nk'aka mera cyane gose kubera yuko kajyanye n'ibikorwa nakoze kugira mfashe kugwaruka rugire gushobora nabwo nyine kwiteza imbere kumera nk'ibyo nashoboye gushaka.
Ku byerekeye ako gashimwe nikihe kavuze kuri mwebwe?
Ibi nyine byerekana yuko imwe mu biri leta nzuzi umwe z'abanyamerika bashigikiye cyane ubuhinga n'ubumenyi byo byita STEM. Hanyuma kubera rero nabishyizemo umwete nkabifasha mu Burundi, mu Rwanda no ngaha hanyuma muri leta nzuzi umwe z'Amerika gufasha urwaruka, ndabona yuko ari ibintu bashigikiye cyane kandi najya ari ibintu byamashigikiye cyane. Ndifuza kugaruka rw'iwacu ushobora kugira aba engineer nk'uko meze panduta n'abaruta n'abandi kugira turishike ko dutegereza kwishyiramo umwete. Hanyuma kubona rero bacu bamako gashimwe byerekana yuko ari ibintu dutegereje gufasha twese.
Ibirori byo kukakira izoba ryari?
Ako gashimwe ibirori bizobera mu gisagara cyitwa Baltimore muri leta yitwa Maryland ino muri leta zunze ubumwe za Amerika. Ibyo mu kwezi kwa kabiri itariki 2024.
Mwavuze ko ako gashimwe mwakarose ku ntererano mwagize ku kugene umuntu ashobora guteza imbere ubuhinga bwa none ku bijanye n'ugwaruka muri Amerika no muri Afrika mu bijyuciye ku mayange muri make iyo ntererano muri cyo gisata cyo gufasha abakiri bato nyene bigenda.
Urumva umunsi naronka agashimwe ka mbere mu 2018 nabyiyumviriye none ni gute kugira ngo umuntu yavuke mu Burundi yoshobora gushika kuri iki kintu gikomeye muri Amerika. Cyambona yuko nagize abantu benshi bamfashije, nibaza kugira ngo ibyo bishikire abandi bajene abandi urundi gwaruka ni gushyiraho ishyirahamwe. Cyashyiraho ishyirahamwe ryitwa STELA. Iryo shyirahamwe rero ryitwa mu cyongereza Science, Technology, Entrepreneurship, Leadership Academy. Iryo shyirahamwe twaciye dutangura gutanga ubuhinga bwa none cyane cyane ikintu cyitwa robotics, dutangura kubiha ugwaruka. Ugwaruka hamwe mu Burundi twarakoranye n'ishure ry'i Bururi yitwa Lise Budugira, twarabitanze mu mashure mu Rwanda hanyuma na cyane cyane ngaho anye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ibyo onye bifasha kwerekana ingene umuntu wese ashobora kujya gufasha ubwo gwaruka kugira ngo ubuhinga bwa none bugene ku muntu nahata amahera bafise nahata buryo bafise. Ibyo rero nije rero nshaka gutsimbataza cyane kandi ndifuza ko n'abandi bantu bari kwanda twumviriza budufasha kubera yuko ibyo nibyo bizotuma duteza imbere ibihugu byacu.
Muri make n'ubuhe ubutumwa mwushikiriza abakiri bato boba babona ko ubwo buhinga bwa none ari ikintu kigoye cyane mwubaha izihe nguvu na kahe karorero bubafatira muri make?
Njye nibaze yuko ibintu twashyizemo cyane cyane ibintu by'amaro ni ibintu nk'umwana mutoya arakunda gukinana n'abandi, arakunda gukina n'ibikoresho. Ibyo rero twasanze yuko kugira ngo umuntu yige ubuhinga bwa none ni gutangura kumikoresha ku bintu ashobora gukora ko ku maboko. Ibyo rero byo twatangwe kandi tugatangura hakiri kare. Rero ndi jamusha gushika ugwaruka mwemwe muri bato ibintu nk'ibyo onye ni kubikunda mukabikurikirana. Urundi gwaruka rukuze gatoya ni gufasha abo batoya, ikintu cyitwa volontaire. Icyo kintu nabonye kwitanga kugira ufashe abantu akaka kintu bampaye naritanze kugira mfashe abantu. Rero nifuze yuko twogira uwo mutima kugira ngo tuzajye turafashanya kugira ngo urugwaruka rumere neza kurutangane twe twakuze.
Ndabashimiye cyane. Yari Eric Biribuze. aherutse kuronka agashimwe ku muhinga w'umwirabure aronse agashimwe mu bijanye n'ubuhinga bwa none mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane akaba ari mu gisagara cya New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndabashimiye.
Ako kaziki murakamenyereye nakatwindije mu makuru y'imikino na siporo mu mikino y'ijonjoro y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru kizabera muri Amerika, Canada na Mexique mu 2026 amakipe ya Afrika akomeje guhatana ashaka tike. Ikipe y'u Burundi mu kanya imaze gutsinda iya Gambia ibitego 3-2 i Dar es Salaam muri Tanzania. U Burundi burakinira muri Dar es Salaam kuko nta kibuga cyemewe na CAF u Burundi bufite muri iki gihe. Muri uwo mukino ibitego by'u Burundi byatsinzwe na Abed Bigirimana ku munota wa 31, Nsabiyumva atsinda icya kabiri ku minota 35, hanyuma Abdallah Sudi atsinda icya gatatu ku munota wa 75. Ku ruhande rwa Gambia ibitego byabo bibiri byatsinzwe na Baro n'uwitwa Kole. Umutoza w'ikipe y'u Burundi mukanya yavuganye n'umukunzi w'ijwi rya Amerika, uyu ni Etienne Ndayiragije, hanyuma umutoza Ndayiragije amubwira uko yakiriye iyi ntsinzi.
Cyambere nushima Imana ko turonse ndatatu muhira byari byoroshye, dukinye ikipe ikomeye ko icyambere cyo bavuga ko cyaduhaye mu ndatatu ni imigisha y'Imana, ni Imana yaduhezagiye ko twarukina. Navuga ko twari 50-50 wasanga ko tunganya mugabo Imana yagiye ku ruhande rwacu, abasore bacu bashobora gukora ibyo Imana yabagabiye nk'ingabirano, nibyo twakoze. Mbese muri make nicyo navuga ko nshima Imana ngashimira n'abasore banjye ko bashoboye kwitanga. Kwanza ubu ngiye kuraba match bakinye uno munsi, ubu ngiye kuyikurikirana ndabe ko bakina, hanyuma ikindi gikurikira no kuraba abakinnyi bacu ko uko babyuka bashobora kurekipera, bashobora kuronka ingufu zabo, kuko muri no match twagize ingorane nyinshi twakoze remplacement ziri force muri deuxième mi-temps, ibivanye no kurwara kwa Derrick na Abedi babaye tuba force kubakuramo bitari muri plan. No, ngiye kuraba nuko abandi baza kubyuka uko baramuka turabe ko bashobora kurekipera kongera kugira ingufu zabo, n'abandi tubafashe ukuntu bashobora kugarukana ingufu, hanyuma twitegura yo kuri iyo match ya Gabo. Nabonye ko abakinyozi twatumye ko bafite ubushobozi, hari ikintu baje kongerera muri ekipe yacu, ni ikintu cyo gushima Imana. Selma turashaka ino uyu mwanya kugira ngo ukuntu tubinjiza mu byo twamaze gukora, kurabona ko iyi ni nka ekipe yakinye match ya Namibia, kina match ya Cameroon, nagiye ndamplace aho mbona ko yoba hariyo abatarimo kugira ngo twe turashiramo abandi buhoro buhoro, ntitwice travail tumaze gukora. Ndabona ko hari ikintu ko kiraza, travail ibandarije no ku bandi byose birashoboka, bose bameze neza.
Uwo yari umutoza w'ikipe y'umupira w'amaguru inamba mu rugamba Etienne Ndayiragije kuri mikro y'umukunzi w'ijwi rya Amerika wakurikiranye uwo mukino mu mujyi wa Dar es Salaam. Muri iryo tsinda rya F Burundi burimo ubu ngubu harimo harakinwa umukino nanone uhuza Gabo na Kenya. Ku munota wa 90 ikipe ya Gabo iri imbere n'ibitego 2-1. Muri iryo tsinda twabibutsa ko u Burundi buri kumwe na Gabo, Cote d'Ivoire, ibirwa bya Seychelles, Gambia n'igihugu cya Kenya. Umukino ukurikira u Burundi buzawukina nanone ku cyumweru bukinire mu mujyi wa Dar es Salaam aho buzahura n'ikipe ya Gabo. Tuti mwarimu duteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire cyane kuba mwaduteze amatwi, dushimire bagenzi bacu badufashije kutugezaho aya makuru yose tumaze kubagezaho, dushimire engineer Justin wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.